Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se. Ikaze muri aya makuru, dore ingingo z'ingenzi zayo.
Geneve mu Busuwisi, inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yita ku gateka kazina muntu, yagejejweho raporo y'akanama gakora amaperereza ku Burundi.
Biratangaje ingene uwo mugusha gushikiriza ibintu bihushanye n'iby'abandi baheje gushikiriza, kandi byitwa yuko bose bakukira ONU.
Uyo ni ambasadeur Tabu Renova ahagarariye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve.
Uwahoze ari minisitiri w'ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Ilunga, araregwa kunyereza amafaranga yo kurwanya Ebola.
Umwami Salman wa Arabia Saudite asaba amakungu guhangana ku buryo bugaragara n'abakoze ibitero mu bibanza by'imburirwamo ibitoro mu gihugu ciwe. Aya makuru nayo ndi tubafitiye, turayagaruka ku mukanya gatoyi. Mugume rero hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Umwami Salman wa Arabia Saudite yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko igihugu ciwe gifise ububasha bwo kwivuna ibitero bigayitse vyahagaritse ica kabiri c'umwimbu w'ibitoro muri ico gihugu. Yamara yasavye amakungu guhangana ku buryo bugaragara n'abakoze ivyo bitero. Leta ya Arabia Saudite yasubiye kuvuga ko ibigwanisho vy'igihugu ca Iran vyakoreshejwe muri ivyo bitero, yamara nta vyemezo yatanze ku bijanye n'ivyo vyagiritse. Ivyatangajwe na Leta ya Arabia Saudite bisa n'ivyavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa mbere. Perezida Trump yavuze ko leta yiwe yemera ko abategetsi ba Iran aribo bakoze ibitero vy'indege zitagira abadereva bita drone mu bibanza vy'imburirwamo ibitero muri Arabia Saudite. Yamara yatangaje ko azorindira yandi matohoza kuri ivyo bitero kugira amenye neza ko abategetsi ba Iran aribo bakoze mu vy'ukuri ivyo bitero. Ibitero vyakozwe mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye vyagabanije umwimbu w'ibitero wa Arabia Saudite ku rugero rw'ingunguru imiliyoni zitanu n'ibihumbi amajana indwi ku munsi. Abategetsi ba Arabia Saudite bavuga ko ivyo bitero bagiriza igihugu ca Iran vyagiramiye urugero rw'ibitoro bigurishwa mu makungu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Oli Ilunga wahoze ari minisitiri w'ubuzima yashikirijwe parike uyu munsi. Amaze iminsi itatu polisi yaramutaye muri yombi, aregwa ko yaba yaranyereje amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kurwanya Ebola arenga amadolari miliyoni enye. Yari yareguye ku mirimo ye ya minisitiri w'ubuzima ku itariki ya 22 y'ukwa karindwi gushize, President Felix Tshisekedi amaze kumwambura ibyo bikorwa abishyira rero mu biro bye muri presidence. Ibyo Dr. Ilunga aregwa arabihakana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abategetsi b'igihugu cya Senegal batangaje uno munsi ku wa kabiri ko abantu bane bapfuye nyuma y'ubwato bwazamye ku munsi wa mbere ku mugoroba mu gihuhusi igihe bwari bugiye ku izinga rito riri imwiba hari hafi y'umurwa mukuru wa Senegal, Dakar. Abantu 35 baratabawe mu gihuhusi cyabaye ku munsi wa mbere ku mugoroba, harimwo abanyasenegal 24, abafaransa 6, abadagi 2, abasweda 2 n'umunya Guinea-Bissau. Benshi muri bo bafatiwe ku izinga ryitwa Madeleine bakaba bajanywe mu bitaro. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Ali Nguye Ndiaye yabwiye radio yigenga RFM ko abantu bane bose bapfuye bari abanyasenegal. Izinga rya Madeleine atabantu bari bako ryagendegwa cyane n'ingenzi ziza kuraba ubwoko butandukanye bw'inyoni hamwe no kwinezereza.
Muri Israeli abaturage biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko, amatora agomba no kuvamo ministri w'intebe. Ministri w'intebe urimo rewe w'iki gihe Benjamin Netanyahu ahanganye na general wavuye ku rugerero Benny Gantz wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo za Israeli. Netanyahu yatsinze amatora yo mu kwezi kwa kane gushize ariko abura ubwiganze bw'intebe mu nteko ishinga amategeko, ananirwa no kubona irindi shyaka bafatanya gushyiraho guverinoma, bityo ahitamo gukoresha andi matora kugira ngo rubanda babakiranure. Naho prezida wa Afghanistan president Ashraf Ghani yarusimbutse abatalibani bagabye igitero aho yararimo yiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 28 y'uku kwezi. Ni kimwe mu bitero bibiri byahitanye abantu 48, igitero cya kabiri cyabereye mu murwa mukuru Kabul.
Mwananya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kandi no kugukurikirana kuri Facebook hamwe no kuri site ya cariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali uyu munsi rwagumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge narwo cyo gufunga by'agateganyo abanyamakuru batatu ba iWatch TV yo ku muyoboro wa YouTube baregwa ibyaha byo gutangaza amajwi cyangwa amashusho bihabanye n'uko byafashwe. Erika Bagira Ubusa yakurikiye isomwa ry'urubanza.
Abanyamakuru umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo bose uko ari batatu n'abanyarwanda bahuzwa n'umuyoboro wa YouTube bafunguyeho iWatch TV ari nayo yafatwa nka nyirabayaza nawe ibyaha bakurikiranyweho n'ubutabera bw'u Rwanda. Abo ni Bwana Jean Damascene Mutuyimana wemera ko ari we washinze iWatch TV, Bwana Shadrack Niyonsenga na Bwana Jean Baptiste Nshimiyimana bafatanyaga. Ubutabera bw'u Rwanda burabarega ibyaha byo gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranyije n'uko byafashwe. Muyandi magambo amajwi n'amashusho bitari umwimerere w'uko byafashwe ni byaha bihabanye kure n'ibyo baregwaga bagitabwa muri yombi kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2018. Mu kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bunganira mu mategeko abanyamakuru bavuga ko itariki urukiko rwabahereye kuburaniraho urubanza mu mizi izagera igihe giteganywa n'igihano ku cyaha baregwa kirenzeho amezi abiri. Abanyamategeko babunganira barimo Maître Jean Paul Ibambe bavuga ko icyaha bakurikiranyweho gihanishwa igihano cy'umwaka umwe w'igifungo nabwo icyaha kiramutse kibahamye. Mu bujurire bwabo basabaga umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gutesha agaciro icyemezo cy'umucamanza wa mbere maze agafungura by'agateganyo aba banyamakuru bagakurikiranwa bari hanze mu rwego rwo gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira nta shingiro bufite, buvuga ko abaregwa bataraburana urubanza mu mizi ngo ibyaha bibahame cyangwa babibabere kandi ku gihe cy'igifungo cy'agateganyo giteganywa n'umushingamategeko kitararangira. Ubushinjacyaha buvuga ko no mu gihe bataraburana mu mizi hashobora kuboneka izindi mpamvu zatuma igihano giteganywa ku byaha bakurikiranyweho kiyongera, bukabasabira gukomeza gufungwa by'agateganyo kugeza baburanye mu mizi. Mu cyemezo cyasomye abaregwa batari mu rukiko ariko haboneka umugore w'umwe mu baregwa, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyanyuranije na mugenzi we mu rukiko rw'ibanze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruvuga ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyafashwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza yavuze ko abanyamakuru ko ari batatu Bwana Jean Damascene Mutuyimana wemera ko ari washinze iWatch TV, Bwana Shadrack Niyonsenga na Bwana Jean Baptiste Nshimiyimana kugeza ubu bagifunzwe by'agateganyo bataratangira kuburana urubanza mu mizi. Yavuze ko ingingo baburanisha kuri uru rwego bagombye kuzaziburanisha igihe urubanza ruzaba rutangiye kuburanishwa mu mizi yarwo. Umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko ubujurire bw'aba banyamakuru nta shingiro bufite, ategeka ko bakomeza gufungwa kugeza urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi. Nk'uko bigaragara aba banyamakuru bafatiwe icyemezo cya mbere kibafunga by'agateganyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 2018 kandi ifungwa ry'agateganyo ryagiye ryongerwa ku bihe bitandukanye bitewe n'impamvu. Icyakora nk'uko abunganira babivuga mu mategeko ku gihano kitarenze umwaka w'igifungo ku cyaha baregwa igihe cyaramuka kibahamye, byumvikana nanone ku itariki aba banyamakuru bahawe yo kuzaburana urubanza rwabo mu mizi izagira hashize amezi abiri umwaka w'igifungo urangiye. Bivuze ko icyo gihe bibaye nta bindi birego bishya byabonetse bazaba bafunzwe binyuranije n'amategeko. Amategeko atomora ko nta uhanishwa igihano gihabanye n'icyateganijwe n'amategeko. Urubanza mu mizi rw'abanyamakuru rwashyizwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 nabwo ni itariki yavuye mu busabe bw'ababunganira kuko rwari rwashyizwe mu mwaka w'2022 nk'uko twabibwiwe n'umwe mu babunganira kubera ubwinshi bw'imanza ziri mu rukiko. Bakigezwa mu rukiko baregwaga ibyaha bikomeye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, byose bikomoka ku byo bagiye batangaza ku muyoboro wa YouTube kuri iWatch TV. Hari aho ubushinjacyaha buvuga ko hari zimwe mu nkuru babaga bihimbiye bakaziha imitwe ihabanye n'ibizikubiyemo. Imwe mu mitwe ivugwa y'izo nkuru ni nk'aho bagiraga bati abashyigikiye FPR ntibazi ibyo barimo, iby'impunzi za kiziba bikomeje kuba gateranzamba, mu Rwanda hagiye kumereka amaraso menshi hasigaye gato, Umurenge wa Nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba. Leta y'u Rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane, RNC ya Museveni na Kayumbira kataje n'izindi. Abaregwa ariko bo bakavuga ko babikoraga nta wundi mugambi mubishuretse ko bashakaga gukurura abasomyi babo ndetse no gukorera amafaranga kuri YouTube. Kugeza ubu habuze ibimenyetso ku byaha bikomeye bari bakurikiranywe, hari nayo ntandaro yo guhindura inyito y'icyaha kikitwa gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kubona abanyamategeko babunganira ngo tumenye aho bahagaze ku cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abafatiye cyo gukomeza gufungwa by'agateganyo. Hagati aho hatagize igihinduka ni ugutegereza urubanza mu mizi, nibutse ko ari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa ati urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruvuga ko rufite imanza nyinshi. Muri izo manza harimo urw'umugabo witwa Habumugisha Francis, ni umushoramari ufite televiziyo yitwa Goodrich. Uyu munsi rero yagombaga gusomerwa, umucamanza yavuze ko urubanza rusubitswe, nako isomwa risubitswe kubera itumanaho rya internet ryabatengushye. Habumugisha aregwa gukubita umwe mu bakozi ba televiziyo ye. Asumuta Kaboyi yakurikiranye iby'inkuru.
Isomo ry'urubanza rw'umushoramari Francis Habumugisha n'umwari Diane Kamari ryaritegerejwe n'imbaga y'abantu benshi bari bakubise buzuye icyumba cy'urukiko. Bamwe bari inyuma y'uyu mwari Kamari, abandi bigaragara ko baje gushyigikira uyu mushoramari. Umucamanza yabwiye bari mu rukiko bari bafite amatsiko yo kumenya uko uru rubanza rusomwa ko batabashije gutanga umwanzuro. Umucamanza yavuze ko mu iburanisha ry'uru rubanza ryabaye rirerire, bakaba batarabashije kurangiza urubanza ko bagize ikibazo cy'itumanaho rya internet. Umucamanza navuze kandi ko uru rubanza rusubitswe kuko bahawe CD iriho ikimenyetso cyatanzwe n'urwego rw'ubushinjacyaha, ikaba itarabashije kwinjizwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'inkiko. Umucamanza yavuze ko impamvu ya gatatu yatumye uru rubanza rudasomwa ishingiye ku bandi bantu bazanye inyandiko z'abishingizi, gusa ntiyasobanuye uwagombaga kwishingirwa uwo ari we muri uru rubanza. Nyuma y'ibyo bisobanuro, imbaga yari mu cyumba cy'iburanisha yahise isohoka mu rukiko. Iki kibazo cyatangiye kumvikana mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda, itariki ya gatanu z'uku kwezi kwa cyenda, ubwo umwari Diane Kamari abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yanditse agira ati: nakubitiwe mu ruhame n'umugabo witwa Francis Habumugisha nyiri televiziyo Goodrich ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Nabimenyesheje urwego rw'ubugenzacyaha RIB, none hashize amezi abiri atarahanwa. Diane Kamari yakomeje agira ati: ese ko umuntu afite amafaranga anaziranye n'abayobozi bakomeye bimwemerera guhohotera abantu ntahanwe? Iyi nyandiko yamenyeshejwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri rusange ndetse na Madamu we Jeannette Kagame. Munsi iyi nyandiko Diane Kamari yashyizeho amashusho ari kumwe n'abandi mu nama harimo ndetse na Habumugisha. Muri ayo mashusho hagaragaragamo umukobwa wari uhagaze arimo kuvuga, noneho umugabo agahaguruka agakubita urushyi undi mukobwa wari wicaye akanamushikuza telefone yari afite. Kuva ubutumwa bwagera hanze, umukuru w'igihugu yabushubije tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 hashize iminsi 5 gusa Diana amwandikiye. Umukuru w'igihugu yamwijeje ko ikibazo cye kigiye gukurikiranwa bakamenya neza ibyabaye hanyuma bigafatirwa umwanzuro ukwiye. Umukuru w'igihugu yari yongeyeho ko byaba bitangaje niba urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaba rwaragejejweho icyo kibazo ariko ntirugikurikirane uko bikwiye. Nyuma y'izi nyandiko, Habumugisha yahise atabwa muri yombi. Kwa 13 z'ukwezi kwa 9 yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aburanishwa ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha bitatu birimo ko tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 ubwo uyu munyemari yari mu nama yaba yarakubise Diane Kamari akamumenera telefone. Ubushinjacyaha bwanavugaga ko uyu mushoramari yatutse Diane Kamari kuri nyina ndetse ngo akamwita umwanda. Umucinjacyaha yavugaga ko hari abatangabuhamya bari kumwe n'uregwa ndetse na Diane akubitwa babyemeza. ubushinjacyaha bukanagaragaza amafoto yafashwe icyo gihe. Ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo wa Umugisha yavuze ko atemera icyaha aregwa. Ha Umugisha ndetse n'umwunganizi we bavugaga ko amashusho ubushinjacyaha bwerekanye yari ajyanye n'inama ivuga ku mpande z'ubucuruzi bw'uwo mushoramari. Uwunganira ha Umugisha yavuze ko ubwo bari muri iyo nama yakebutse agasanga Diane Kamari arimo gufotora, akabasanga ubwo gufotorwa bishyira ubuzima bwa ha Umugisha mu kaga. Uwunganira ha Umugisha yasabaga urukiko ko umukiriya wari ukeneye ubutabera kurusha Diane Kamari. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Francis ha Umugisha gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe agikorwa iperereza. Ubushinjacyaha bwavugaga ko uyu munyemari aramutse arekuye asibanganya ibimenyetso. Iki cyifuzo cyatewe utwatsi na ha Umugisha ndetse n'umwunganizi we, bavuze ko mu gihe yafatwaga atigeze azanirwa impapuro, ko ubwo yaje yizanye ari uko ahamagawe kuri telefoni, ngo bisobanuye ko ntawe yacikira ubutabera. Abakurikiranye uru rubanza bavuga ko uyu mwari Diane Kamari yataza kwandikira umukuru w'igihugu ikirego cye kitari kuzasuzumwa. Abavuga ibi biyo kabishingira ko mu gihe cyari gishize kingana n'amezi abiri Kamari aregeye ubugenzacyaha nta kintu na kimwe cyari cyarakozwe. Gusa Ribu isobanura ko yari gikora iperereza. Icyaha kiramutse gihamye ha Umugisha yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'5,000,000 na miliyoni 1 mu mafaranga y'u Rwanda. Ikigo rw'ibanze rwa Nyarugenge rwavuze ko ruzafata umwanzuro tariki 23 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho agateka kazi na muntu ikorana i Geneve mu Buswisi, uyu munsi yashyikirijwe icyegeranyo cyakozwe na komisiyo igira amaperereza ku Burundi. Inkuru y'Idonido turayishyikirizwa na Venuste Nshimiyimana.
Akanama gakora iperereza ku Burundi kagaragaje mu cyegeranyo cyako ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bakomeje kwibasirwa mu gihe hitegurwa amatora y'umwaka utaha. Abahagarariye ibihugu bigize iyo nama babyifuje bafashe ijambo maze bagenda bavuga icyo batekereza kuri icyo cyegeranyo cyakozwe n'akanama kayobowe na Dudu Dienye. Icyo benshi bahuriyeho cyane cyane ibihugu biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byose byasaga n'ibivuga rumwe, habayemo gushimira bakoze kiriya cyegeranyo bavuga ko kigaragaza uko ikibazo cy'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu byifashe mu Burundi, ari Ubufaransa, Ubuholandi na Denmark ndetse na Luxembourg. Ibyo bihugu byose byagaragaje cyane ko bitewe impungenge n'ubwicanyi buvugwa ko bukomeje kuba mu Burundi, abafatwa bagafungwa amaherere, ababurirwa irengero n'ababuzwa ubwisanzure bwabo. Basabye Leta y'u Burundi guhana yihanukiriye abakora ayo mahano, bashyize cyane cyane mu majwi urubyiruko rw'imbonerakure za CNDD-FDD ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza SNR. Dudu Dienye avuga ko ibyaha bikorwa n'icyo kigo bigomba kuryozwa abagikuriye. Akomeza avuga ko ibyaha bimwe nk'ubwicanyi, gushyira abantu muri gereza, gufata abagore ku ngufu no gutoteza abakora politiki bishobora kuzafatwa nk'ibyaha byibasira inyokomuntu. Gusa ariko igihugu cy'Ubushinwa gifashe ijambo cyagaragaje ko ibintu bigenda neza mu Burundi, ko Leta ikomeje umugambi wo kunywanisha abanyagihugu k'umutekano wagarutse mu gihugu, kandi ko hitegurwa amatora nta muvundo. Leta y'u Burundi nayo yamaganiye kure kiriya cyegeranyo, ivuga ko abagikoze baba batumwe n'ibihugu bifite inyungu mu gushaka ko Burundi budatekana, cyane cyane ko baba bakora iperereza batakandagiye mu Burundi. ikindi cyagarutsweho cyane n'amatora ategurwa Danemark yasabye ko leta yareka amashyaka akisanzura, itangazamakuru naryo ikisanzura, kandi abanyagihugu bakagira uburenganzira bwo guhura no kuganira mu mudendezo. Danemark yavuze kandi ko ikifuza ko Uburundi bwasubira mu midugararo yo muri 2015. Bagarutse kandi no ku kibazo cy'impunzi 300,000 z'Abarundi ziri mu bihugu byo mu karere, ariko cyane cyane basaba ko zitatahanwa ku ngufu. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Venuste kuri iyo nkuru. Tukiri kuri iyi nkuru rero, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ambassadeur Tabu Renova ahagarariye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve kuri raporo ya komisiyo igira itohoza ku Burundi.
Uno munsi uwo mugwi waruraye ushikiriza icegeranyo novuga nti inyuma y'umwaka uwo mugwi uvuga ko ariko uratohoza ivyo uwo mugwi washikirije, nta gishasha na kimwe arimwo Burundi bwiheje ayandi maraporo yarasanzwe atangwa, kuko vyamye bivugwa kuva uwo mugwi ushingwa nivyo n'ubu bibandanya bivugwa. Umuntu akibaza rero ingene igihugu kizima inyuma y'imyaka ine ishobora kuguma kiri muri vya bindi gusa, kandi igihugu gitaye giterakije imbere, kandi byongeye n'abatari bake baja mu Burundi bama babonye yuko ibintu byahindutse kandi biterabije imbere.
Nkuba muri ko muvuga ko iyo raporo rero yoba atari yo ibirego bashikiriza, sivyo?
Twamenyesheje mu ijambo twashikirije yuko mu by'ukuri ibyashikirijwe ari binyoma. Ni binyoma kuko to abandi bantu baza abandi bantu canke izindi ntumwa z'inama mpuzamakungu ONU bama baje mu Burundi bakamara iminsi itari mike, bakaja hirya no hino, bakaja hose bakabona ukura kukuri, kandi basozereye urugendo rwabo bagaheza bakamenyesha uko basanze ibintu bimeze. Rero iyo uyu mugwi ushikirije ibintu bihushanye n'ibyabo bandi nabo batanga, kandi uwo mugwi utigeze ugera no mu gihugu, kuko igihugu nticigeze cemera kugera mu gihugu na cane cane ku ntumbero uwo ufise. Rero biratangaje ingene uwo mugwi ushobora gushikiriza ibintu bihushanye n'ivy'abandi baheje gushikiriza, kandi byitwa yuko bose bakukira ONU.
Ariko abo bandi ntibabajije gutohoza agateka kazi na muntu.
Mugabo mu mabanga babajejwe muco bagenewe ivyo biba birimwo ubororo ni bwinshi, sinzi ko n'umwanya ariho mwanya wo kubivuga. Mugabo
imvuzo bari zihe kugira ngo uyo murwi utangaze ibinyoma?
Imvo twibaza nuko ari imvo za politiki. Abashize ku uwo mugwi turabazi ni ishamo rya Buraya Union Europeenne nicyo yashizeho uwo mugwi. Hanyuma ibyo iryo shyirahamwe ryarondera birazwa kera narindi tubishikiriza igihugu cy'u Burundi kibishikiriza, n'ubu iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya niryo ribandanya risaba yuko uwo mugwi ubandanya ujaho ni ukuvuga ko wongerezwa ibiringo. Rero nta gitangaza kirimwo. Mu 2015 byaragaragaye abari inyuma y'ivyabaye ni nabo n'uno munsi babandanye bakoresha uwo mugwi kugira bigaragare neza yuko ibyo uwo mugwi ushikiriza ari ibintu biteye akoba, kandi abandi nabo bari mu gihugu canke batemberera igihugu c'u Burundi babona yuko ibishikirizwa taho bihuriye ni n'ukuri naho igihugu kigeze uno munsi.
Mutubwire ukuntu mwibaza ivyo mwashikirije mwebwe vyakiriwe.
Mu by'ukuri uri kuraraba ishirahamwe rya Buraya rirafise ibihugu bitari bike biririmwo. Rero iyo uvuze ngo ingene vyakiriwe, iyo komisiyo yoyo irashikiriza ivyayo, igihugu naco kirashikiriza ivyayo, hakurikira rero ibihugu. Ivyo bihugu vya Buraya rero iyo birenga kimwe 2, 5, 10, 12 biraheza ugasanga nivyo biguma vyisubiriza bivuga vya bindi kuko intumbero bifite vyovyo ni imwe. Hagaca haja ko amashirahamwe amwamwe sanga nayo nyene ari amashirahamwe yashizweho n'ivyo bihugu kandi akaba akoreshwa navyo. Rero uri kurumviriza muri rusangi umengo abantu bose bashigikira ivyo uwo mugwi wavuze, mugabo ugiye kuraba ugasanga ababishikiriza ni bande, ni babandi nyene bashizeho wa mugwi. Mugabo hambavu yaho hariho n'abandi bavuga ibidasa n'ivyo, ukumva neza yuko hariho ibindi bihugu bivuga bifise indi ukundi kuntu bibona ikibazo c'u Burundi, kandi bakavuga neza ariho bagira bati bo nyabona ubu nta kamaro ko kubandanya mushiraho imigwi ihohotera ibihugu ngo nukubera gato mateka kazina muna huko ni mushiri nguvu hama kuja mufatishe weni vizyo vihugu utera vijimbele muitera mbele kuneza weni jihugu apana kubandanya mureke kubandanya mvuga yuko hara ihohote kwa jaga teka kazina muna kani mvizukuri vizyo vinu vivugwa atariko vimeze
muma jama make chane gose uyo murugwi ama tui adosu mirawa ufise umugambi ugusawa kongirwa ikindi kilingo vizyo mwebge mwavza kile gute kufidele kechana chane letaburundi
mwenye shama koro ni wazayu kicho kiwazo choroshe no mwana 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 otahora uja umaze kujya kajyoherwa ntushora kumubwira ngo hagarika ntusubire kujya ubu rero uwo mugwi uramaze kujyoherwa no nakazi ukora kuko uhembwa neza ufatwa neza rero twebwe tubifata nka kazi iyo rero uwo mugwi ukurasaba yuko wongerwa ikindi kiringo no kugira ngo wongerwe akazi nawo wibereho ariko ikibabaje gitangaje nuko ubandanya uvuga bya bindi nyene urondera no kuja kure y'igikogwa bawuhaye hariho ibitari bicyuno munsi zaje ari bishasha ubona neza yuko biteye kubiri bitari no muntu mbero y'ico bahaye uwo mugwi kugira ukore ibyo rero bikatwerekana neza yuko hariho uwundi mugambi uri kurategurwa ku Burundi tazi wari uwo mugabo abarundi gushika no munsi bahagaze neza ntibazokwigira batega ubwoba nivyo bivugwa
Tabu Renova ambassadeur aserukira u Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve mu gihugu cy'u Swisse murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ndabashimiye
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na ku makuru n'ibiganiro twabashikirije kuri isa yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yo hino no twabashikirije Umwami Salman wa Arabia Saudite yatangaje no muswa kabiri ku gihugu ciwe gifise ububasha bwo kwivuna ibitero bigayitse byahagaritse ica kabiri cy'umwimbi w'ibitoro muri cyo gihugu yasabye amakungu guhangana ku buryo bugaragara n'abakoze ivyo bitero Leta ya Arabia Saudite yasubiye kuvuga ku ibirwanisho by'igihugu ca Iran byakoreshejwe muri ivyo bitero mara nta byemezo yatanze ku bijanye n'ivyo byagirizo
Dr. Oli Ilunga wahoze ari ministri w'ubuzima wa Republika ya Demokarasi ya Kongo kugera mu kwezi kwa karindwi uyu munsi yashyikirijwe parike amaze iminsi itatu ari mu maboko ya polisi aregwa ko yaba yaranyereje amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kurwanya Ebola arenga amadolari miliyoni enye we ibyo aregwa arabihakana
Naha bategetse igihugu cha Senegal batangaje no munsi wa kabiri ko abantu bane bapfuye inyuma y'uko bwato buzamye ku munsi wa mbere ku mugoroba mu gihuhusi igihugu bwato bwari bugiye kwizinga rito riri mwibahari hafi y'umugwa mukuru wa Senegal Dakar abantu 35 baratabawe muri gihuhusi cabaye ku munsi wa mbere ku mugoroba harimo abanya Senegal 24 abafaransa 6 abadagi 2 abasweda 2 n'umunya Guinea Bissau benshi muri bo bafatiwe ku izinga ryitwa Madeleine bakaba bajanywe mu bitaro
muri Israeli abaturage biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko amatora agomba no kuvamo ministri w'intebe Benjamin Netanyahu ahanganye na general wavuye ku rugero Benny Gantz wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo za Israeli Naho muri Afghanistani, President Ashraf Ghani yarusimbutse abatalibani bagabye igitero aho yarimo yiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku itariki ya 28 y'uku kwezi ni kimwe mu bitero bibiri byahitanye abantu 48 muri Afghanistani.
amakuru rero nibiganiye twate bafite kuri isa kuri Radio Sud America niho bigarukiye dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Mascarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari kumwe na Fiden Yongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyujwe rya America umugoroba mwiza murakarama.